zindi kifture amakuru mu kirundi
turi kuwa 30 kwezi kwanda mu kizimbi 2024 ndabaye mwiriwe ncuti bagenzi niko mura kuri gano byacu umwanya wa makuru mu kirundi amakuru agizwe n'izingo nkuru nkuru zikurikira ibikorwa byo gusansuma abanyagihugu bimirije kwimurirwa na leta kubera imyuzure iri maze igihe itera abantu mu bice bya Gatumba byaratanguye ariko mu banyagihugu bafite impungenge ko bashobora kujyanwa ahataborohereza mu mirimo yari isanzwe ibatunze bamwe mu banyagihugu basaba impapuro zitangwa n'intwaro muri zone Kanyosha umuntu w'igisagara cya Bujumbura baridogera amafaranga bita ay'igiturire bavuga ko basabwa n'abantu bo batazwi na komine kugira boroherezwe mu byo baba bakeneye ariko urongwezo ne Kanyosha yabwiye hagendu ndi kwitire kuri wa kabiri ko ibyo bitumwa nuko hari abasaba izo mpapuro banka guca mu nzira zizwi n'amategeko mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza imisosi ya kabiri uno munsi tuza kubaganira ku ndwara y'agasama ikarira abana gusumba abakuze matiyo yabonese ni mwa bw'ibyuma yudone niyanziga menje kandi yabashikirize mu kanyisosi twinjira mu idonido
hajye ndundi kintu
ndasubiye kuba hamwiriwe inkuru imwe kwayo ibikorwa byo gusasuma abanyagihugu bimirije kwimugwa na leta kubera imyuzurira imaze igihe itera abantu mu bice bya Gatumba byaratanguye nyuma yaho umushikiranganje ajwe umutekano atangaje ku ndwi heze ko abanyagihugu babwirizwa kuva muri ibyo bice bamwe ariko bafite impungenge ko bashobora kujyanwa ahataborohereza mu mirimo yabo isanzwe batunze Olivier Kwizera
ingingo yafashwe n'umushikiranganje mu byo ajeje hari n'intara ndati mu gihugu iyo ngingo yereke kwimura abanyagihugu bahuye n'imyuzure ya mu gice cya Gatumba gushika ubu ibikorwa bimaze gukorwa niho kwandika abo banyagihugu uyu mukenyezi twahuye yahejeje kwiyandikisha avuga ko nabo bagiye mu rwa ariko bafise ubwoba mu bibanza bagiye kujyanamo abivuga bakiye ku bikorwa yahora akora akabona ko ubushigwa ha ya Gatumba kugira boroherwe mu bikorwa byabo bya minsi yose
hariho ubusugi bwo kutamenyera ero sitari nk'akarorero kaje ubusugi bwo
igihe twashika ku nyubako ya zone Gatumba twasanze abanyagihugu baje kwiyandikisha ariko basanze atabandika bahari kuko babwiwe ko bari mu nama uyu twavuga yatumenyesheje we na bagenzi we ko batarota biyandikisha ahubwo leta yo kubaka uruzi rusizi
kuko benshi bagize amakenga iyo babatwara bajobaho gute hari nka benshi usanga batunzwe n'uburimyi bakingiriza indege aho hantu badutwaye hariho ibikorwa tuzoshika dukora kugira bidufashe mu mibereho yacu rero tuno dusaba kuko umwana ajya akarabikiranga mu Gatumba kesha akajyana na mupolisi ntibadukorere idigi umwagihugu ati ariko arahohoterwa kuko ubundi mutwara adashaka kuko kagahohoterwa kazoba kari ku karaza
kwimura abanyagihugu bahuye n'imyuzurira muri zone Gatumba komine Mutembuzi ntara ya Bujumbura n'ingingo yafashwe kuva mu ndwi heze kandi byirizwa kujya mu ngiro kuva kuri indwi twatangwe nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu Martin Niyiteretse iyo ngingo kandi ivuga ko abanyagihugu babyemera batabyemera bategerezwa kwimuka
Olivier Kwizera tuve ngaha mu ntara ya Bujumbura twereke zibubanza ibinyobwa biri mu ducupa tutabora byadugijwe amafaranga ari hagati y'amajana atanu n'igihumbi tugiye ku bukene bw'ibinyobwa by'ihinguro Brarudi bumaze iminsi bwibonekeza muri icyo gice cy'uburengero bw'igihugu bamwe bafite ubunywero bamenyesha ko bariko barabwugara kubera ico kibazo nayo bakorera abandi muri bwo bakaba ariko baratakaza ubuzi kumva iryo buragi ibinyobwa aba bahora babyihereza bahisemo kunywa inzoga ziri mu macupa atabora naho zadugijwe ibiciro bose basaba iryo hingo iyo gusubira kubaronsa ivyo binyobwa ayibanza twakure mugenzi wacu Alexis Nkishimana
ibinyobwa bikoregwa i Burundi birimwo umwambiro biko birahurumbirwa cyane bubanza muri iryo harimwo ivyo bita za suruka sorora saporo n'ibindi abadandaza amabutike birimwo ivyo bidandazwa ngo birahurumbirwa cyane kandi ngo ntibikena ivyo binyobwa biri mu ducupa twa plastike amalitiro ashika 33 umwambiro urimwo ugera kuri 13% iyo byanditse kuri utwo ducupa ngo turasosa ariko ubu tuyihereje nabi ngo ntimworohera abatari bake bamaze iminsi ibonekeza yuko batwagwa babiyegetse aho ni mu gihe bamwe barara aho batari bateguye ubu hariho n'imivinyu iri mu macupa nka mukambati ikorerwa mu ntara ya Ruyigi uwo muvinyu urimo umwe irahurumbirwa cyane ngo urimo umwambigabanije ni 11% mu gihe ubunywero bw'ibinyobwa bya Brarudi bugaye mu kubura ibyo badandaza abandanaza amabutike izo nzoga zirimo zakorewe mu Burundi bobo baratorera koyo kuko bavyivugira ngo bace baduza ibiciro izo mu macupa ya plastique yabonye ko amafaranga 500 izo mu macupa ameneka nayo nka mukambati yavuye ku mafaranga 2000 igeze ku 3000 mu kiringo cy'imisatu gusa ubukene bw'inyobwa bya Brarudi biriko biratuma abari batunzwe n'ubwo budandazwa batakaza akazi aho harimo abotse inyama ababiseha bijana ku bunywero n'ababidandaza basaba yuko Brarudi yosubira gukora izo binyobwa kuko byari ingirakamaro mu butunzi bw'igihugu Alexis Nkeshimana wanza Radio Indonesia
Alexis Nkeshimana nawe urakeneye kugwiza inzira zingiza uburyo mu gihugu ziri mu byofasha Burundi gutama bwiza amaso ku mfashanyo zivanze y'igihugu nkuko biri mu ihangiro rya 10 y'imbono kazoga y'u Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2020 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 tumaze iminsi tubashikiriza bimwe muri bigize irindi ihangiro y'iyo mbono niyo gukura ubusumbasumbane mu bijanye no kwibuza inkuru ya mugenzi wacu Alice Ndayizeye
ihangiro rya 10 imbono kazoza y'u Burundi mu mwaka wa 2040 mu mwaka wa 2060 n'iyo kugabanya ingendo yo kweza amaso ku mfashanyo iryo hangiro rero kugira rishoboke ateza kugwiza inzira zotanga uburyo buva mu gihugu bukwegeranya uburyo bwo kwinjira mu kiriya cya leta mu gutunganya neza uburyo bw'igihugu hagatezwa imbere ibyinjiza amakori n'amatagisi hagatuzwa ingendo yo kudatanga amakori n'ayandi mayeri mu gutanga amakori ikindi cyofasha kugwiza uburyo buva mu gihugu ni uko hatunganywa neza ibijyanye no gucukura ubutare hamwe n'amafaranga ava muri bwo birakwiye rero gutsimbataza ibikorwa byofasha mu kugwiza imitahe izo tunahagwiza ku buryo mu gisata cya leta hamwe n'icy'abikorera utwabo ihangiro ry'11 igiye mbono kazoza naho nibyo tuma abantu bose bashobora kwivuza bitabagoye naho hari ntambwe u Burundi bumaze gutera mu bijanye n'amagara y'abantu butegereje gushyiramo ingufu kugira burwanye ubusumbasumbane muri icyo gisata kugira abantu bose bashobore koroherwa mu bijanye no kwivuza ibyo rero ngo bisaba ko hoba ugukorera hamwe ubyoguzi bakoze yo kwivuriza ko kugira ukeneye kwivuza wese ashobore kuhashika bitamugoye hagatezwa imbere uburyo bwo kurangura imiti hagwizwa abakozi n'ibikoresho bikomakomeye hamwe no kugira ubumenyi bugezweho buhuye n'ibyo abanyagihugu baba bakeneye ibyo ngo bizoze bifashe gusunura uburyo bwo gukora ibipimo ku babyeyi imbere y'uko bibaruka kugabanya ibitigire by'ababyeyi bitaye imana bariko baribaruka n'abana bari munsi y'imyaka 5 bizotuma kandi abana bakura neza hakabaho ukugabanya inzara hakagwanya umugera wa sida malaria igituntu hamwe n'indwara ngendanwa
Radio Indundi kwitira makuru yacu arabandanya ku isaha 12:29 abigemeye bafasha kurera abana bakunda kwitwa mu kibana bayaya bari bakwiye gutegurwa iryo banga imbere yo gukora ako kazi ibyo bishyikirizwa n'umuhinga mu by'inyifato Marcel ndanezerewe ahanegura ko abo bigeme benshi usanga bakora ako kazi kubera amafaranga bahembwa ubwo muhinga hari akwiye kubaho ibigo bitegura abo bigeme muri iryo banga hakabaho n'ibihano biboneka kuba kubagura abana mu burezi kwirikira umuhinga mu by'inyifato masenda nezerewe
hari abantu baba basingabirano zo kurera abana hari n'ababuho baba badasingabirano ariko bategurwa bakigishwa bakigishwa ibijyanye n'umwana kamere k'umwana bakigishwa ibijyanye n'ibihe umwana agenda araca mu kugira ngo bagende baramuherekeza nije rero muri mu gihe abo baje kudufasha kurera abana aje ahanini ashira intumbero kuri ya mafaranga zoronka hari aho yibagira cya kindi gikorwa se cukuraba umwana cyo kumuherekeza cyo kumufasha kugira ngo amutoze indebe ariko rero ikindi kintu nagomba kuvuga ni uko n'abo bantu bariko baradufasha kurera abana hari naho bataciye muri bwa bwana hari naho igihe bari abana bataronse ibintu bikwiye kugira ngo bashobore guherekeza abo bana turavuga ngo umuntu atanga icyo yaronse hari akwiye kuba hari ibigo bitegura abo bana abo bakobwa tugomba guha abana bacu bikabategura ku bijyanye n'ibice umwana agenda aracamo n'ingene baherekeza umwana n'ingene bafasha umwana n'ibyo umwana aba akeneye kugira ngo atari kumugaburira atari kumwoza atari kumuryamika ariko kugira ngo areme ka bwenge areme ka kamere tugume twidoga ni kubarura byinshi kuko abana mu ngo bakubagura nabo bakobwa babasigaranye ugasanga abana bakubagura uretse no kubakubita kubabwira amajambo atari yo kubereka amasano atari yo hari ibintu byinshi bibera mu ngo ndiko kwa nabo bakobwa ariko iyo abatwaye dufise navuga nti ikigo kiraba bo bakobwa kiraba hari ibihano ni nabo nyine botinye bagatinya ko hariho ibidakoko
bamwe mu banyagihugu basaba impapuro zitangwa n'intwaro muri zone kanyosha umuntu kubigisagara cha Bujumbura bari dogera amafaranga bita ayigiturire bavuga ko basabwa n'abantu bo babatazi muri zone kugira boroherezwe n'ibyo baba bakeneye basaba gusigurirwa imbo za amafaranga rwego rugeje intwaro aho mu kanyosha ruremeza ko ibyo bishobora kuba bikogwa ariko bikakogwa n'abantu batazwi n'iyo zone abo iyo zone yita abakomisiyoneri twara zone kanyosha bihagaze ndundi kwitire kuri uyu wa kabiri ibyo bitumwa nuko abo basabizo mpapuro banka guca mu nzira zizwi n'amategeko ariko kugabisha abakora ibyo kristalize harera imana
abasabwa amafaranga biti giturire aho mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura bavuga ko ibyo biriko biramara iminsi bakagira amakenga kubayasaba kuko atanumwe yemeza ko aronse icyemeza ko yayatanze ibyo bigakogwa ku nka tatu zitandukanye basaba mu biro vya zone abayazi na kadiyo indundi kirtire batashimye ko tubafata amajwi bashikiriza ko ayo basabwa kugira batunganirizwe ashobora gushika ibihumbi bitanu mu mafaranga y'amarundi kubaba berekanye ko barishe ikora ry'agataka bakanerekana ko bafise udukaye tw'imiryango udafise ivyo ayo mafaranga ashobora gushika ibihumbi cumi nkuko bibandanya bishikirizwa n'abo banyagihugu abo banyagisagara bibaza nimba ivyo bizwi canke ayo mafaranga yo baja mu kigega ca komine kuko atavyerekana ko aba yarishwe bahabwa niyo baronkejwe ivyo basaba umukuru wa zone kanyosha ivyo ntabihakana ariko asigura ko abasabwa amafaranga nk'ayo ari abadakurikiza inzira zizwi z'amategeko mu kurondera ivyo basaba mu biro vya zone artemo mvuye kure asanga ivyo bitabereye kubera inyigisho zama zatanzwe
abo banyene kuba hari serivisi yifuza kwa sekretari cyangwa kwa shefu zone cyangwa muri leta sivile nka twebwe abo bandi bantu baca pembeni bagakreya ibi cyangwa biriya by'abandi bantu bagomba guca ku twebwe nizo tutari ko turashaka nizo tutari ko turemera umuntu natumbere ku mushefu w'icyo yifuza kwa mufasha twebwe tuvuga ku karere y'igihugu kugirango tubafashe kandi mu mahoro n'umutekano
nayo ku bikorwa by'abahuza abanyagihugu n'ibisata bya leta bamwe bita abakomisiyoneri mu gifaransa uwo mutware amenyesha ko batabwirizwa kwihanganirwa mu gihe cya none
twe nk'ubu aho twe dusanzwe dufise biro ya zone haba hariho chef de poste aba ari kumwe n'abapolisi n'abaopeji mu gihe nk'ibyo bobo bivanye n'ubuhinga bazi wewe ko tukubona uhagaze ngaha uyu munsi nejo wenda uri kurakura nako ba chef de poste uwo muntu uramuwutse we ntawenjejwe kinganda na kimwe ko shiri imbere y'ubutungano peje kamuntu twe buje ni duhagara kukurumba ko ntaba ariko arakora akazi aba yaje guhuta aba tatekerezwa guhuta abo bari bakwiye gufata ingingo cyari gitondo cyabahaje twe kabonire hehe
abitwa abakomisiyonere baramaze kuvugwa no mu bindi bisata nk'urudandazwa mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu bwatangaje ko butagiye kwihanganira na gato bene abo bantu mu kwezi kwa kabiri bwatangaje ko abitwa abakomisiyonere bagiye gutuzwa mu ntara ya Gitega icyo gihe bwatangaje ko bagera ku majana atatu bahagaritswe ku isoko y'inka yahitwa Rutegama bacibwa amahadabu angana ibihumbi ijana n'umwe maze buvuga ko urwo rugamba rugiye no kubandanya mu gisagara cya Bujumbura
turamwegejwe inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi isaba gushyigikirwa kugira ngo ritangure gutegura abanonotsi bazitaba amahiganwa mpuzamakungu mu kwezi k'umunani uyu mwaka rizobera mu gihugu cy'Ubufaransa hakiri kare mukuru w'iryo shyirahamwe Jeanne Nsabayezu asamba kenga ko habaye imyiteguro kare abanonotsi bashobora gukurwa mu mahiganwa kimwe mu bibituma avuga nk'utamenya ibihugu inkino zizoberamwo kwikira Eugene Sabayezu
ugomba umwimbu nuko utegura rero kugira umunonotsi ashobora kuzana umudari nuko aba nateguwe igihe kirekire umunyifato haba ahakorera abamumenyereza ibyo akenera gukoresha bakabimurosa kandi bakabimurosa ku gihe leta ntiyobyishoboza yonyine turatera kamo n'abandi bose babishoboye kenshi bageze ku bagendana ubumuga umengo bobo ntibabiyumvamo cyane bibaza yuko badashoboye ariko murabona yuko muri ino myaka tumaze iminsi twerekana yuko abamugaye dushoboye icyo bituma dusaba yuko amashyirahamwe mpuzamakungu arushikira twashaka ko muri kwezi kwa gatandatu muri kwezi kwindwi no mu kwezi kw'umunani munango yako yose yoba bariko baritegura yaba n'uje bwobonetse ibindi bihugu byifashe bamba baca barungika abo banonotsi mu bihugu bya hariya nyine nko mu Faransa hariya nyine bakirukira kugira ngo babe baramenyera kiriya kirere cya hariya kuko na kenshi arakunda kuba amakosa abereye mu kibuga ugasanga umuntu wese yashoboye kwiruka mu gukora karasanzwe bamenyereye aho hantu arakoze ikosa ugasanga arakomayekanwa bara yuko aho hantu atarasanzwe bamenyereye cyane ibyo ariko arirukira ko gera kimenyereye ibindi bihugu rero bimenyereye babarungika kare natwe yaba byashoboka yuko ari dufite abantu badushyigikira leta nyine ikira byumva twashe ko abadonotsi nabo nyine bushikari ya kare mbere yuko ayo mahiganwa atangura gutyo tutegura abadonotsi bacu neza
Munguru ya magara ya banu tubashikirize iminsi yose ya kabiri no munsi tubaganira ku ndwara ya gasama ikarira abana gusumba abakuze ni ndwara kandi itegwa n'umugera wo mu bwoko bwa paramyngivirde muganga Jean Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu jejwe incanco mu Burundi asigura ko gasama kandugwa biciye mu gukorana ko n'amateri imwe na rimwe ugwi w'abantu basinzikazwa nayo uri mu bagendana indwara zidakira inkuru ya magara ya banu tukatwetegwa na mugenzi wacu Cedric ni
Ni indwara ifata abana co kimwe n'abakuze igategwa n'umugera wo mu bwoko bita pyramidovirde mu rurimi rw'igifaransa muganga Jean Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu ujejwe incanco aratubwira bimwe mu bimenyetso biranga iyo ndwara
umwana arashuha cyane umuntu wese ifashe arashuha cyane ubushuhe bukaze cyangwa gushika 39.4 hama kandi ku mubiri akamera nk'ugize ibiturika hariho bamwe bashobora kumera nk'abagwaye agari gripe seruka kisesa yanashika mbere umuntu akumva kumenga arasubuhe budasanzwe inkorora rimwe na rimwe n'amaso agahishira
Indwara ya gasama kandi irandukira biciye mu buryo butandukanye nko gukorana ko n'uwamaze kwandura nkuko bibandanya bivugwa na Jean Claude Bizimana
Uburyo bwa mbere nuko umuntu ashobora kwandura ku gasama bivuye ko yakoranye ko n'umuntu aza yagwaye iyo ndwara adakingiwe tuga nk'umwana wagwaye agasama agaca aryamana n'ubutaka agwaye arashobora kumwanduza ubundi buryo nk'ubu niko navuga hariho dute tuza turataragurika tutabona n'amaso utwo rero tugutarukiye ko duciye mu muyaga dushatse kwanduza
Muganga Jean Claude Bizimana yongera ko kandi ko kudafungura neza cyo kimwe no kugendana indwara zidakira nka kanseri n'izindi bishobora gutuma usindikazwa n'iyo ndwara
gufungura nabi umwana asanzwe afite ingorane zo gufungura nabi arwaye nka kwashi uwo irashobora kumukarira gusumba abandi ikindi ni za ndwara zidakira indwara abantu bagendana n'umuntu agendana n'umugera wa sida nk'indwara ya kanseri
indwara ya gasama mu Burundi gushika ubu ifatwa nk'ikiza hafatiwe ku bitegiri ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bufise mu burere 19 bw'ubuvuzi mu bituma igwirirana harimo kutitabira incanjo zitunganywa buri gihe tukazobigarukako mu nkuru y'amagara y'abantu izokurikira
Cedric yo mukiza ko tugukenguruke kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu wari waduteguriye akabona ngamakuru yacu arangiriye n'ingurukire mwese mwari ko murayumviriza n'ingurukire Mathieu Haboneso yamwe bw'ivyuma Cyudone iyo yanziganyina yabashikirije ndabifuze kubandanya mugira umugoro wa mwiza w'umuherereye na gahwane